Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mushobora kutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. mushobora kandi no kutwumvira ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni yedirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri isaha.
Ariho abajeje kubaheza makarata ariko ibikoba ni byinshi bose tubanda kubikora ngorana. Ni kuvuga ko rero bitatu kinkokora utatora ikarata ntikubwa ko atazotora, azotora kireka nyimba adashaka gutora.
Uwo ni Terence Bizimana arongoye umurwi sepi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara cya Bujumbura ahumuriza abataratora amakarita yabo ko bazayaronka kandi bazotora. Iyo nkuru kimwe n'izindi zibanda ahanini ku matora ya kamarampaka mu Burundi nizo tugarukaho mu kanya. Amakuru avugwa ku Burundi, hasigaye amasaha make ngo abarundi bujuje ibyangombwa bajye mu matora ya kamarampaka yo kwemeza cyangwa kwanga itegeko nshinga rivuguruye. Mu mujyi wa Bujumbura, umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora wemeza ko imyiteguro irimo igenda neza. Icyakora hari abanyagihugu benshi bavuga ko batarabona amakarita yabo yo gutora. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari Bujumbura yasuye hamwe na hamwe havugwa utwo tubazo.
Umunsi umwe imbere y'itora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye, akaba ari n'umunsi wa nyuma wo gutora amakarata y'itora ku batari bwayatore. Ku biro by'umugwi ujeje gutunganya amatora muri komine Muha, gushika igihe cy'isaha zitandatu haboneka imirongo y'abaje kurondera ayo makarata. Muri komine Mukazaho isaha indwi n'iminota 30 ibiro bijejwe gutunganya amatora muri iyo komine byari byugaye. Abo twasanze neza na neza ku biro bya zone Bwiza bari bafise amakenga y'ukungene bazo kwitabira amatora badafise iyo karata.
Nari mvuye kumuhana amahendaza ngana ngaha ku komine kugira bampe ikarata y'itora, ariko murabona ko umwanya tuhamaze mu kiringo c'isaha, murabona ko hugaye ariko n'igufuri ntabwo tuhasanze, n'ubu turacarinje kugira turabe ko bozituronse. Ndafise amakenga nyene kuko urabona ko muri kino gihe mu gihe utekerekanye nibaza ko vyotera amakenga kuko urabona ko baca bashirako akoshaje ya ego canke oya ko watoye no kutatoye. Umuntu uje kugatora saba ko abakozi baguma ku mirimo kugira ngo umuntu ashitse vyihute akanatore nyene vyoroshe.
Tubajije bamwe mu begereye uyu mugwi ujejwe amatora muri komine Mukaza, bamenyesheje Ijwi rya Amerika ko ico gikorwa co gutanga amakarata cabaye kirahagarikwa kugira hakogwe ico gushikana ibikoresho vy'amatora mu bibanza abiyandikishije bazotoreramwo. Mu mugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara ca Bujumbura, bemeza ko abakozi b'uyo mugwi bafise akazi kenshi muri kino gihe, arico gituma bishoboka ko hari abataza kuronka ikarata zabo. Terence Bizimana arongoye uyo mugwi agahumuriza yemeza ko ingingo zica zifatwa kugira ntihagire uwuzoreka gutora kandi yariyandikishije.
Twashoboye gutanga amakarata 47 na 327, ni ukuvuga ku bice 89%. Kuvuga ko abo bandi basigaye kumbure bari mu yandi mabanga hanze hirya no hino, ariko seni perezida yavuze ko babandanye batora ku masesi. Ariko murazi ko ibikorwa dufise ni byinshi rwose. N'uyu munsi abakozi bacu barahari, hariho abajeje kubaheza amakarata ariko ibikorwa ni byinshi rwose tubanda kubikora ngorana. Ni ukuvuga ko rero bitatu kinkokora utatora ikarata ntikivuga ko atazotora, azotora kireka nyimba adashaka gutora.
Abajijwe ingene imyiteguro imeze ku bijanye n'itora ryo kuri uyu wa kane, Bizimana yemeje ko ibikoresho byose byabonetse kandi n'umutekano wifashe neza ku buryo icyo gikorwa kizotangura ku masaha ategekanijwe.
Imyiteguro igenda neza cyane gushika isaha, ibikoresho nka byose biramaze gushika mu bibanza nyezina, kuva yuko uyu munsi ibikoresho byose biza kurara ku mabiro de vote byankenerwa byose kwiye ku buryo igikorwa atankeka ejo isango ari yayindi kizoba neza.
Murakuye ibikoresho masesi bitwara amabiro de vote, umutekano wabyo mubona umeze neza?
Kushika isaha umutekano wifashe neza, kugana kumwanya ku mwanya n'abajeje umutekano, kandi gushika isaha ntankeka ibintu bimeze neza rwose.
Kuri uyu wa kane itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye rizotangura isaha 12 zo mu gitondo rirangira igihe cy'isaha 10 z'umugoroba naho abari mu mugwi ujeje gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura babwije ya Amerika ko isaha yo guhereza ko ishobora kongerwa ko bivanye n'abazoba bariko baratora mu gisagara cha Bujumbura hitezwe abanyagihugu bangana n'ibihumbi 157 681 numwe bazokwitaba iryo tora bakazotorera mu bibanza 931 n'ayabazokorera mu bibanza by'itora biro de vote mu rurimi rw'igifaransa bangana n'ibihumbi 4655 i Bujumbura. Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Tuve i Bujumbura tunyarukire i Nairobi gato aho iyo kamaramaka yo mu Burundi iteye impungenge umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza araduha iyi nkuru.
Aganira n'Ijwi rya Amerika Hashen Carlson umushakashatsi arabi ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International asigura ko iryo shyirahamwe rifite impungenge ku itunganywa rya kamaramaka kubera ibibereyemo. Aratanga uturorero yishimikiza.
Les moments des élections et des référendums, c'est des moments le respect des droits humains surtout la liberté d'expression, les libertés d'association, d'assemblée pacifique sont vraiment importants.
Ibihe by'amatora na kamarampaka nibihukubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu cyane cyane bwo gushyigiza ibyiyumviro uhugira amanama atari yo kudurumbanya umutekano butegerezwa kubahirizwa kurusha nubwo imitsi yose ari ngombwa kubwubahiriza ariko mu bihe nk'ivyo birarushiriza mugabo tubona igihushana cyane vyo hari bidutera ubwoba twarabonye umunyororo wakiri ujeje watakaza na muntu Germain Rukuki yahoze akorera akate kwa 2026 kwezi kwa kane umunyororo w'imyaka 32 ni gihano kiremereye rwose kidasiguriza twarabonye kandi ihagarikwa rya maradi abiri mpuza makungu Ijwi rya Amerika na BBC nta cizere bitanga kucuki kamara mpaka zobamo
le VOA et le BBC donc ça donne une mauvaise impression du contexte dans lequel ce référendum aura lieu.
Iruhande yivyo hari nibindi Nicholson abona bidahumuriza.
En plus, nous recevons presque tous les jours des rapports des membres de l'opposition, surtout de la coalition Amizero ya Burundi et aussi des
membres. Ikiyongeye ko kumunsi kumunsi turonka amaraporo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane aho mu nana Amizero ya Burundi n'abanywanye ba FNL bahagaritswe canke batewe ubwoba kubera yuko baruye mu myiyamamazo canke bashaka kuyijamo. Turafise amakenga y'ukuri kubiriko biraba mu Burundi ndi ubu kuko biriko biba mu gihe habaye ihamwa ku mezi n'imyaka myinshi dufite amakenga no kugihe kuko tubona ku biganiro bitunganywa na karere ka Yase bisa n'ivyahagaze harabatavuganwe n'ubutegetsi nawo mashira hamwe yigenga bahunze hatibaga ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abarundi bari hanze y'igihugu n'abandi bakomeza kugihunga.
Il y a aussi des milliers de réfugiés qui sont toujours à l'extérieur du pays. Il y a des autres qui continuent de fuir le pays.
Ubujeje ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International asanga kandi ibintu byagumye byunyuka mu myaka itatu iheze.
Depuis les manifestations de 2015 et la répression qui a suivi ces manifestations, nous avons vu
kuva mu myiyerekano y'ibihumbi 2015 n'uruhigi rwayikurikiye twarabonye ihonyangwa ry'agateyakazi na muntu ni ukuvuga ko turi mu ihamwa ridasanzwe mu gihugu. Mu matohoza yacu twasanze hari abantu bakubiswe canke batewe ubwoba mbere hari nabishwe kubera gusa banse kwinjira mu mugambo uri ku butegetsi. Mwitunganywa gyi kamarampaka biraduteye ubwoba iki ishobora kuvyara nkuko ikibazo cy'amasezerano yarusha gihamba rwose mu Burundi tukabona uko vyagenze mu myerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha perezida twarabonye ko bene ivyo bihe bishobora kuvyara ubugizi bwa nabi. Turacizera ku rugero rw'ubugizi bwa nabi niho nyangwa ry'agataya kazi na muntu rutaziyongera mugabo no kuba maso.
On espère toujours que nous allons pas voir une recrudescence de violence ou de violation des droits humains, mais il faut être prudent.
Kuri uyu wa kane miliyoni 5 z'abarundi zizinduka gutora muri kamarampaka yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro mu bishasha itegeko rikuru ayandi yose yene nako mu Burundi rizoba rifise riramutse ryemejwe ni ugukura ikiringo cy'umukuru w'igihugu ku myaka 5 kikaja ku myaka 7. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Icyo twababwira nuko abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bo bemeza ko mu gihugu ari amahoro, ndetse umuvugizi w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD Nancy Ninette Umutoni avugana n'ijwi rya Amerika yavuze ko nta bayoboke bayo batuma kugira ngo bagire abandi nabi. Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu gihe buca barundi bajya mu matora ya kamarampaka, bamwe mu barundi bo mu bwoko bw'abatwa biboneka ko batazi urubanza buca ruba. Bamwe bavuga ko bazinduka gutora indongozi z'igihugu, abandi bavuga ko bazaba bagiye kwemeza umukuru w'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yavuganye na bamwe muri bo.
Bababwiye ngo ejo hari amatora yi.
itora tuzotora. Shingiro. None irindi tora ni nyabaki. Nami tuzotora kabiri, tuzotora gatatu. Genda byo notora.
Shingiro ni iki?
Shingiro ni kugira ati abanyagihugu tugume hamwe twame duhagaze. Haje umuntu azoca akubita ikinguma. None ibwirizwa shingiro tuzoshingira akubike. Ibyo bwirizwa shingiro. Urumva nambe turotora kabiri, turotora gatatu. Ntawumenye, ntawubishoboye.
Bitanga umunsi wezo baje kubitubwira mugabo uzasanzwe bari barabivuze imbuto ziko ubukwedo ngo ari gutora
bababwiye ngo muzoja gutora iki
natwe turabizi kamutama ko twe tuzova ngaha tugenda nyene yego
muzogenda mutazi yo muroye
tuzogenda gutora nitwe batubwiye ngirango aya amatora bent amatora ngira mukuri igihugu nyene ya mbere none se kwemeza mukuri igihugu nyene ibwirizwa shingiro nabyo se ari kindi ngizwa tugiye gutora nibyo nyene twege nabyo tubizi ko twege tuzi guza ubwa mbere aho bamanze bakavuga ati umuntu wese nagende yiyandikishe tugomba dutora amatora ya 2000 inkentumbi na 20 ntituzitura tuzogenda kuko ibyangombwa badusabye karangamuntu tuzisanga tuzifitiye inkaratasi zisabwa zose baraduhaye tugomba tugenda kuzizana none rero tuzi ko tuzogenda gutora rero ejo rero
urazi gusoma no kwandika
ishwi yeye ntabyo nzi kwera
nabona imidugo ihita nkabona ihita nkajya abajya abo bantu igiza amatoka ariko zigenda mu buryo buke ubwo bajya n'abari kubariyamamaza
nkuhetse ngukurikire
nakurikira ngahakura iki
abandi bahakura iki
bahakura nyine kubera bifitiye amaguru ubu ntibabura n'agasaba hakura ntiyabura akayeri bahakura bajya mbona njya ninzoheza ntore ukundi ntipfuza nzotora jyewe aho nipfuza
kandi urahamenya kari ku mutima urakaza
mbe kari njya kandi sintoye rimwe sintoye kabiri ngenzo byimenyera
ego umukose wacu yarabitubwiye ibyereke iby'intuzanya ibyibwirizwa shingiro ibyo turabize hari amatora y'ibwirizwa shingiro
ibwirizwa shingiro no kuvuga iki
no kuvuga ngo yuko gutora nyene mu president ngira ngazo azoko matorongo
kumihana ntibaza ntibaraza nta numwe araza ngaha kumihana ubutike barabufise twese turabufise ubutike nta numwe atafise ubutike ngaha
ibwirizwa shingiro uryumvise wumvike
nico ribari tumbere itora rero
mufaso nawe ibwirizwa shingiro bavuze ibwirizwa shingiro wumvike
ibwirizwa shingiro no gutora umukuru nyene abatwara barongoye cyanumva numva kumenga none umuntu kwabonye abandi babigenjeje nawe ni kacha bigenza bazotora ibwirizwa shingiro ry'umukuru w'igihugu
ibwirizwa shingiro no kuyitora nyene nk'uko abandi bazobayitora
umutsuri turajya
ejo none cyose ho amategeko gutora sejo n'ejo nyene
bavuze ibwirizwa shingiro we wumvike
ubwirizwa shingiro none n'ugutora abakuru b'igihugu nyene none n'ibindi saba ko baduserukiye
ku mutumba wa Gwamvura zone komine y'intara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Rakoze cyane umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana kuri telefoni. Ndi kumwe n'abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika bakorera hirya no hino mu Burundi, nabo nifuza ko batubwira uko byifashe aho bakorera muri izo ntara. Nkuko mumaze kubyumva, Fidel Dantoine yavuganye n'igice kimwe cy'abarundi kigizwe n'abatwa mu ntara ya Ruigi. Fidel Dantoine Nsabimana, turi kumwe kuri telefoni. Ibi bibazo bivugwa n'aba batwa ni ibibazo byihariye mu batwa, cyangwa se hari ikibazo cy'uko abantu batandukanye batasobanukiwe bihagije mbere y'uko iritora riba?
Uravye neza Edi, mu ruhande rwabo bo mu bwoko bw'abatwa twovuga ko ariho biboneka neza ko abanyapolitike batahakoreye, nubwo bavuga ko kenshi batahura bateze, ariko ugiye kuraba nta n'umwe ashobora gusobanura neza urubanza bafise jo, ariko bose bavuga ko biteguye kuzinduka bajya gutora, ariko nkuko muvyumva ubwabo ntibazi neza ibyo bagiye gutora, ntibazi n'impamvu bazoba bazinduka bagiye gukora icyo bita itora. Ariko ubundi abandi Barundi nabwo nyene benshi nabo nyene nuko badatahura neza icyo ari cyo ibwirizwa shingiro, benshi baravuga yuko bavyigishijwe bazi birimwo, ariko hari n'abandi batarabisobanukirwa, si ku ruhande rwabo mu bwoko bw'abatwa gusa.
Hanyuma se muri utwo duce usanzwe ukurikiranira hafi amakuru yatwo, turimo intara za Ruigi, intara za Cyankuzo ndetse na Gitega, imyiteguro kugeza kuri iyi saha hasigaye amasaha make kugira ngo itora nyirizina ribe, bibeze gute, bihagaze gute?
Aho twagiye turaca hose mu makomini agize izo ntara, turabona neza yuko imyiteguro ikomeje, ibikoresho bya ngombwa byo kugira ngo amatora abe biriko birashikanwa kugeza ku kagoroba, vyari biko birava ku mugwa mukuru w'intara, ku mugwa mikuru y'intara, bigenda makomine aho amatora azobera. Hanyuma ikindi twabonye nuko igipolisi hagiye harava mu byo bita mu karere k'igipolisi, ni kuvuga muri region y'igipolisi, abapolisi benshi bagenda kugira ibyo bita renfort, gufasha mu zindi ntara z'ako karere, harimo intara za Cyankuzo na Ruigi na Gitega, kugira ngo umutekano byo burinzwe bikwiye, ko byagaragaye ko benshi baba barenga ko bari muri ibyo biro by'akarere. Imiduga rero minini minini twagiye tuyibona itwara abapolisi hirya no hino mu burere.
Fideli, guma kuri telefoni. Turi kumwe kandi na Diane Ndonse, uyu akurikirana amakuru mu turere dutandukanye na ndetse n'intara zitandukanye z'u Burundi zirimo Bujumbura, Muramvya, za Cibitoke. Diane Ndonse, wowe abuvugana nabo bakubwira ko biteguye gute? Ibujumbura mu mujyi wumvishije ko hakiri ikibazo cy'abantu batarabona amakarita yabo, za Ruigi hari abatwa bataratahura neza ibyo bazajya gutora, wowe aho muvugana bariteguye? Diane Ndonse, uranyumva? Diane Ndonse, ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, ariko turi kumwe kandi n'undi munyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Chris Munezero, wowe uranyumva? Chris Munezero, ikibazo narimbajije Diane Ndonse wari ucyumvishije, niba wacyumvishije, mu turere wowe ukurikirana turimo za Makamba, Nyanza Lac n'ahandi, imyiteguro yifashe ite kugeza kuri uyu munota?
Ego nkuko bivuze hano mu karere k'ubumanuko no kuva mu ntara za Rumonge, Makamba, Rutana na Bururi, no kugira nkaho mejeje gucumi nyene muri Rumonge na Makamba aho ngeze, yuko imyiteguro umuntu ariko araraba, hariyo imiduga irimo abapolisi ariko irare kibandanya kugenda, ikaba igenda itwaye ibikoresho by'amatora nk'uko twabibwiwe rero na Emmanuel Bugabo arongoye umugwi wigenga w'amatora mu ntara ya Makamba, yatubwiye yuko mu biro 636 bigize aho abanyamakamba bazotorera, yatubwiye yuko yizeye yuko uyu munsi nyene haba ku mugoroba cyane ibikoresho biziba byahashitse, ariko gushika ubu byari bikigenda. yatubwiye yuko amakarata y'amatora nayo nyene hasigaye make muri kiringo cyari cyongerewe ko ngo abanyagihugu n'abanyamakamba bagerageje kuja baragenda kuyatora ariko rero ngushika ku mugoroba igihe cy'isaha 12 ngo bari bakiza bari bakiza kurondera ayo makarata kugira ngo ejo haze hagere bafite makarata.
Chrissy, muri iki gihe cy'imyiyamamazo hagiye havugwa byinshi, hagiye havugwa amakuru y'umutekano muke, hagiye habaho gusubiranamo kw'amagambo hagati y'abashyigikiye oya cyangwa se abashyigikiye yego. Muri rusange nk'umunyamakuru wabikurikiraniye hafi, ni ibintu cy'ingenzi kuri wowe wakuye muri iki gihe cy'imyiyamamazo?
Nagira mbere ndabikubwire mpereye ku turorero twabo twayaganiriye hari witwa Stanislas Bimakamba we yasigaye ko yiteguriye isango ry'ejo yuko arifitiye igishika akavuga ati nta nkeka yuko ejo bizogenda neza kuri we akaba asaba abandi banyamakamba yuko botekana kuko kubwiwe atari ubwa mbere Uburundi bugiye mu matora ariko bagenzi babo bo muri komine za Kibago naho nyine Makamba hariho abatubwiri uko bose bavuze bemeje yuko azoja ku matora ariko hariho abambwira yuko amakuru bafite na cyane cyane kuri umutekano ngo atabahumuriza hari n'abavuze yuko iyo kugoro byaho ni muri komine Kibago bumva abantu barengana bakaba bemeze yuko ari ugwaruka bw'umugambwe CNDD-FDD bamwe bita imbonerakure baba bariko barakizura bo bakibaza ati none ko twe dusanzwe tuzi yuko turi mu migambwe no mu mashyirahamwe atemera atavuga rumwe n'ubutegetsi none niyo amatora yaba bakafashe amatora aho bizogenda gute umutekano wacu tuba wifashe gute.
Chrissy Munezero, nawe guma kuri telefoni mukanya, twaye tugirageje kuvugana n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Donce, uyu akurikirana amakuru mu ntara za Bujumbura, murabya Kibitoke ndetse n'izindi zo hagati mu gihugu. Diane Donce, abandi banyamakuru bagenzi babaho ngaho i Burundi hari utubazo bagiye bavuga i Bujumbura mu mujyi, bavuze ko hari abaturage batarashobora kubona amakarita yabo y'amatora muri za Ruigi, hari abo mu bwoko bw'abatwa kugeza ubu benshi batarasobanukirwa ikizaba ku munsi w'ejo, wowe abuvuganye nabo bakubwira ko kugeza kuri uyu munota ibintu bihagaze gute?
Ego edi abo twavuganye ahanini nabo nyene baravuga yuko badatahura, biraboneka ko batatahura neza.
Diane Ndonse nongeye kumubura kuri telefoni. Fidel D'Antoine, turi kumwe Fidel, uranyumva? Fidel D'Antoine, uranyumva? Fidel D'Antoine, nawe ndibaza ko tumubuze ibijyanye na technique biratugoye gatoya, ariko mukanya turongera tubashakishe. Mugume kuma radio yanyu.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 60,040, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mushobora kutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Abadukurikira kuri Facebook mwadusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya twarimo tuvugana n'abanyamakuru bacu hirya no hino mu Burundi bitegura kuzakurikirana amatora ateganijwe ku munsi wejo, ni referendum cyangwa se kamarampaka yo kwemeza cyangwa guhakana itegeko nshinga ry'igihugu rivuguruye. Kuri telefone turacyari kumwe n'umunyamakuru wacu Chrissy Munezero, uranyuva? Chrissy Munezero, nawe ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko hari n'abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika nabo bifuje kugira icyo bavuga kubijyanye n'umunsi wejo, umunsi hategerejwe itora rya kamarampaka. Ino sa uranyuva?
Ndakumva cyane.
Uri hehe?
Ni Bujumbura.
Ibujumbura, mwiteguye gute mwebwe? Uriteguye neza itora ry'ejo?
Yageje na gitegura ariko si cyane gote kubera ntibyagenze neza nkuko nshaka kubyishimira mu mutwe.
Icyo icyabuze kugira ngo wishime uko wabishakaga ni iki?
Cyabitumye nuko atabyigenge bwahabaye nko kugira umuntu azaravuga ikiri ku mutima.
Ariko twagiye tubona amashusho, amavideo n'ibindi by'abakandida batandukanye, baba bemeza abashaka gutora yego cyangwa se abashaka gutora oya, biyamamaza nta kibazo.
Oya, urashobora kugenda ariko uvuye dufate nk'akaruru ugiye nk'uno munsi ukavuga ati ndagiye kwishimira hamwe n'abandi nze mvitemwo nkore cyangwa yego, ariko wamara kubaho ukacusanga naho wari kurasi burayi.
Kuri wowe icyo wifuzaga ko cyaba kugira ngo wumve utekanye ku mutima ni iki?
Icyo nimvira jewe ni uko uwari wese akubwira ategera akubwira icyo bakirimo cyo bagitumye bahindura kigera akubwira ikiza kirimo wari wese akubwira ngo urumba ngo no guhindura ngo iki niki niki wamwaza kintu byanditse basi abantu bato bato nk'akarorero kubwira tujye turamenya ibyo dutandukanye n'icyo dufate.
Inosa Ibujumbura mu Burundi, urakoze cyane. Ubwo tuzongera tuvugane nawe mu minsi itaha. Wakoze.
Sawa.
Kuri telefoni dufite kandi na Diodone. Wiriwe?
Wiriwe.
Wowe uri he?
Ndi Bujumbura.
Bujumbura, witeguye itora ry'ejo?
Ego, twiteguye neza cyane.
Kuri wowe iminsi ishize y'imyemamazo wayibonye ute, wayikuyemo iki? Ari ikidasanzwe wabonyemo?
Iminsi ishize y'imyemamazo jewe aho merereye ngaha mu gisagara cya Bujumbura, aho nagenda ca hose nagiye mbona ibintu bimeze neza, ni ukuri nta mishamirano yabaye, byagenze neza imyiyamamazo, ni nacyo gituma mbona yuko n'amatora azogenda neza cyane, kuko n'ubu ndi nganye mu gisagara cya Bujumbura, aho ndiko ndaca mbona abantu bameze neza atangorane, n'ukuri twiteguye neza cyane ejo kuzinduka mu matora.
Wari wumvishije ibyo Inosa mugenzi wawe urahuye nawe Bujumbura yaravuze mu kanya?
Sinarogira ubuntu bwo kubyumva byo kubyumva.
Yavuze ko hagiye haboneka utunenge twa bamwe bajya mu myiyamamazo bagaruka bikaba ngombwa ko batarara no mu mazu yabo kubera umutekano muke.
Ayi Bujumbura jewe nabyo nabonye. Ikintu nabonye gusa ngaya i Bujumbura n'abantu bamwe batashoboye kuronswa bose amakarata y'amatora, hariho abatayaronse icyo cyonyine nabonye cyagahaze kabaye, naho ibindi byose aho naciye nabonye bimeze neza aho naca ngaha mu makaritsiye yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Diodone, rero wowe ikarita urayifite ejo ku munsi w'ejo uzazindukira mu matora?
Yego, ikarita ndayifite, nayitoye bwa mbere n'ejo, rero nzoca nzozinduka kare na kare, n'uri bwa mbere nzozinduka saa 11 nzaba nashitse ku biro by'itora aho niyandikishije kugira mu nyuma mejeje gutora nzoce mbandanya n'akazi kanje mbanzwe nkora.
Diodone, mu mujyi wa Bujumbura, ndagushimiye cyane kubwa kanyu duhaye kugira ngo nawe tuganire.
Ego na amwe murakoze kwijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Urakoze cyane barakoze n'abanyamakuru bacu badufashije gushyira hamwe aya makuru yo kuri uyu mugoroba gusa tubibutse ko ku munsi wejo mu kiganiro muri isanga tuzibanda hanini ku gikorwa nyirizina cyitora uburyo kizaba cyagenze tuzaba dufite abanyamakuru bacu hirya no hino mu gihugu ndetse no muri za ambasade zitandukanye za leta z'uburu ndi mu bihugu bitandukanye hirya no hino kwisi. Nshimire engineer Caris wadufashe mu buhanga bw'ibyuma, Fasil Gebeyeho wadufashe kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.